Amashyirahamwe yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi amusaba gukoresha ubushobozi bwose afise kandi ahabwa n'ubwizwa nshingiro kugira afashe abakenyezi batandatu n'abagabo babiri bari mu baharanira agateka kazina muntu mu Burundi barekurwe. Mu kete bamunungikiye bakongera bakarihana umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona, umushizamanza kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi na Tsikte Vinyini Muraba, umukuru w'urwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu Seni Dehash, bagira bati bose bafunzwe bazira igikorwa biyemeje cyo guharanira agateka kazina muntu. Bibutsa Perezida amasezerano yawe navuga ku bijyanye no kubahiriza ubwigenge bwa kiremwa muntu, ubwigenge bw'ubutungane, hamwe n'ashyiraho ugukingira abaharanira agateka kazina muntu ku isi n'u Burundi bwashyize ku mukono. Bongera ko bati nyakubahwa mu gihe isi yose ishimangira uruhara n'ibikorwa by'abakenyezi baharanira agateka kazina muntu mu iterambere mu bijyanye n'ubutunzi, imibano na politike, ibigaragarira amaso ya bose mu Burundi. Leta yari ikwiye guha agaciro ibikorwa by'abakenyezi baharanira agateka kazina muntu, ikanabaha ikibanza babereye. Kubwira amashyirahamwe y'abarundi kazi ifatwa n'ifungwa ry'abagenzi babo rifise intumbero yo gutera ubwoba, gusugereza no guca intege abantu bose bakorera mu gisata cyo gukingira agateka ka kiremwa muntu mu Burundi. Ibiteye kubiri n'ibyo mwasezeranye ko muzoteza imbere agateka kazina muntu, kuko bigabanya ubwigenge bw'amashyirahamwe adahanira inyungu za politike, niko abandanya bandika mu rurimi rw'Igifaransa. Banagaruka ku byo Perezida yashikirije muri kahise. Twisunze kandi ibyo mwashikirije abarundi nyakubahwa, mubifuriza umwaka mushasha mu mpera z'2022 ko umunyororo wese atagirizwa ubwicanyi cyangwa icyaha gikora ku buzima bwa muntu azoburana yidegembya. Abasabirwa kurekurwa ni Maître Sonia Ndikumasabo, Maître Marie Merusabe bo mu ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundi kazi biza amategeko Sivani na Mahoro, na Audace Habyarimana wo mu ishyirahamwe ya PDH rihanira agateka kazina muntu, bahagarikiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bariko baja mu nama i Kampala yateguwe n'ishyirahamwe ry'abashingwamanza batagira imbibe ya Avocats Sans Frontières hari kwa 14 ukwezi kwa kabiri guheze. Iruhande yabo hari na Prosper Runyange wo mu ishyirahamwe ya PDH, we yahagarikiwe ingozi nawe nyene ariko yerekeza i Kampala. Umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati Martin Niteretse yavuze ko bikekwa ko ibikorwa byo guterera iterabwoba
bakorana n'ishyirahamwe ryiyonkoye gukorana n'u Burundi, bagaca bakorana n'amashyirahamwe amwe yemewe n'ayandi atemewe, bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza, bagakoresha ibintu byinshi uburyo bwinshi cyane. Twe tubimaze ko nk'amezi atatu tubidoriye bukebwe. Amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana, turashobora gusanga ari nk'ibitango finance ma terrorisme.
Abandi basabirwa kurekurwa ni Florian Yangabiye, umunyamakuru wa radio igicaniro yavukiye mu buhungiro, yafashwe mu mpera zo kwa munani umwaka uheze. Yegetswe ko ibyaha birimo gukorana n'imirwi y'abarobeli, ugushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kunekera u Rwanda amaze imyaka irenga indwi bamwo. Mu ntango z'uyu mwaka yahanishijwe na sentare ya Mukaza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura gufungwa imyaka 10. Hari kandi na Emilienne Sibomana, n'umukuru wa sendika y'abarimu FENASEB yo ku ishuri ryisumbuye ryitiriwe Christe Roy ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega. Ijwi rya Amerika ryagerageje kwakura Rosine Gatoni Guilaine, umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye, ariko telefone yiwe yarijimije. Mugabo Perezida Ndayishimiye yavuze kenshi ko ata muntu wazozira ibyiyumviro byiwe mu gihugu aramutswa.
Kugira kandi tugire igihugu gitekanye, nuko uburenganzira bw'abenegihugu bungana kuri bose, mbere bagaharagararirwa n'amategeko hamwe n'inzego z'igihugu. Ibyo nibyo leta ndongoye yiyemeje guharanira, kuko ubwo burenganzira habuzemo na bumwe abenegihugu baca batuntura, bigatuma haduka imidugararo n'intureka mu gihugu, kuko atabo bafise umwizero w'akazoza kiwe.
Yamara Kagnate Sakian, umushakashatsi muri DH Bell Korea amatohoza ku Burundi, hari icyo anegura. Uku ni kabisiguriye ijwi rya Amerika kuri telefone.
Le problème qu'on remarque deux ans plus tard, c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité.
Ingorane nyuma y'imyaka ibiri ni kinogo kiri hagati y'ibyo Perezida asezerana n'ukuri. Mu majambo n'iby'ukuri atandukanye n'ibyaba mu myaka iheze, ariko ibikorwa byerekana ko atacyahindutse. Kuva Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi, ihohoterwa ry'abatavuga rumwe na leta n'abikekwa kubabo rirakomeza. Hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero, ariko bakomeza kubarezi gufa abandi no kubica.
Domine Banyankimbona, umushikiranganji w'ubutungane kuri telefone, yatwishuye muri makati n'iryaba ryashitse tuzoribona turacyarindiriye. Yavuga iryo kete yahawemo kopi. Kuri uyu wa kane, umwe muri abo bantu munani azorenguka mu rubanza rw'iyungururizo ni Florian Irangabi. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yabwiye ijwi rya Amerika acunguruza ati turiteguye kuburana nk'uko twabikoze ubwa mbere. Eroje Burikaneza, ijwi rya Amerika.